Burundi culture amakuru mu kirundi
mwakoze kubandanya mukurikira ibiganiro vya radio Indundi Culture ndabahikaze murano makuru twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira icuka cha politiki mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi ngo cifashe neza muri kino gihe cegereje amatora ivyo bishikirizwa n'abarongoye imigambwe hamwe n'intwaro nubwo utunenge tutabuze na inama nkuru y'igihugu ijeje gucungera uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi CNC imenyesha ko kuva kuwa 9 kigarama uno mwaka abamenyesha makuru bo mu Burundi batanguye kugengwa n'ingingo zigiye kubagenga mu gihe c'amatora ingingo bonyene bishiriyeho impunzi zirenga 13,000 ku 18,000 z'abarundi zahora mu gihugu cha Tanzania zarahungutse hagati y'umwaka 2017 gushika muri kigarama uno mwaka ibyo bikaba bivugwa na Theophile Ndarufatiye umunyamabanga ntayiganyizwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi mu bijanye n'urudandazwa igiciro c'ubwishaza ku isoko nkuru ya Kayanza carigwije na kabiri muri iyi myaka itatu iheze aho bukibarizwa mu 10,000 vy'amarundi ku misi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu uyu munsi tuza kugaruka ku ngaruka z'indwara z'ibivyimba vyo mudusaho twimbuto z'abakenyezi amakuru mikome yashikirizwa na Jota Miratuzi fandeje mu ngabwe ivyuma na Nina Kaneza
Radio Indundi Culture
icuka cha politike mu ntara zo mu karere ko hagati mu Burundi ngo cifashe neza muri kino gihe cegereje amatora bishikirizwa n'abarongoye imigambwe n'intwaro mu ntara yagutse ya Gitega ariko abarongoye iyo migambwe baracanegura abajejwe intwaro bamwe bamwe bakoresha kamwana wa mama mu kwemera ibikorwa bimwe bimwe vy'imigambwe bivanye naho begamiye ino nkuru tuyibaze Anise Ntanguvu umugenzi wacu akorera mu ntara zo hagati
abarongoye imigambwe imwe iri ku rubuga mu ntara zo mu karere ko hagati na bamwe mu bajejwe intwaro baremeza ko muri iki gihe icuka cha politike cifashe neza muri rusangi sindayigayata na azarongoye umugambwe IPD zigamye ibanga mu ntara ya Muramvya avuga ko atampambamye barahura kuva inyuma y'amatora y'umwaka wa 2020 gushika iki gihe bari mu bikorwa byo kwitegurira amatora y'imirije ya 2025 ariko ntareka gushikiriza amakenga ko nubwo migambwe ifise ihuriro baganiriramwe n'ibindi ko mu gihe inzego zose mu bisata by'ubuzima bw'intara ziharijwe munogozi n'umugambwe uri ku butegetsi agahaze ko karacigaragaza n'umugambwe sawanya Frodebu urongoye mu ntara yagutse ya Gitega Manirakiza Daniel amenyesha ko ahereye ku bagize imigwi ijejwe gutunganya amatora ya 2025 yiharijwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi ego z'intara n'amakomine ko mu ntara ya Karusi abajeje intwaro mu makomine no ku mitumba badatunganiriza bamwe bamwe abo badasangiye umugambwe bibereye aho asaba kwiyambura umwambaro w'umugambwe baturukamwo bakorere ahubwe ineza ya bose muri ayo mabanga bajejwe uyu arongoye umugambwe sawanya Frodebu aratunga urutoke kandi abanywanyi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi batera ubwoba abo badasangiye ibyiyumviro bya politike hamwe hamwe mu ntara zo muri ako karere k'intara zo hagati agasaba gutyo aba barongoye kubakebura umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Gitega George Shimirimana avuga ko abanywanyi b'uyu mugambwe bigishwa ahubwo kwihanganira abanywanyi b'iyindi migambwe agatera kamo gutyo abo mu yindi migambwe bidogera abanywanyi babo kudoma urutoke kuri abo bose baba ujije amahoro mu bikorwa vyabo ku rubuga n'ikibanza vyakorewemwo mu ntumbero y'uko boheza bagakebugwa jaha nibigira muyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari w'intara ya Gitega avuga ko muri rusangi imigambwe ibanye neza hamwe n'abajejwe intwaro akamenyesha ko bituruka ku mashira hamwe yunganira iyo ntara mu iterambere abandanya guhuza iyo migambwe bakaganiriramo ibi n'ibindi Anise Ntanguvu igitega radio Indundi Culture
na inama nkuru y'igihugu jeje gucungera uko ibinyamakuru bikora mu Burundi imenyesha ko kuva kuwa 9 kigarama uno mwaka abamenyesha makuru bo mu Burundi batanguye kugengwa n'ingingo zigiye kubagenga mu gihe c'amatora. Experience ndayizeye arongoye iyo nama CNC mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa kabiri avuga ko abaserukira ibinyamakuru bikorera mu Burundi bashize umukono kuri izo ngingo atagahato. Tumukurikire.
Inama nkuru ijejwe kumenyesha makuru CNC iramenyesheje ko kuva kuwa 9 kigarama 2024 iriko ikurikiza ugwandiko rw'ingingo zigenga abamenyesha makuru mu gihe cy'amatora zashyizwe ku igikumu n'abarongo bimenyesha makuru bakaba bari mu nama igitega aho bacijya nino izo ngingo maze bakazunganira hanyuma bakazemeza imbere kudushira ku igikumu ko basarukira ibimenyesha makuru 60 bari baje muri iyo nama abashika 59 bashize igikumu kuri izo ngingo mu byo biyemejero hanyuma umukuru azotanga makuru atohozo neza kandi atawegamiye imbere mu matora n'inyuma y'amatora bakaba kandi bariyemeje ko batazotanga igitigiri ibitigiri bivuye mu matora aho mu bice bazaba barimo batarose uruhusha rw'abari mu mugwi seni. Ivyo navyo akaba ari mu ntumbero yo kutajuragiza abene gihugu mu kwashikiriza ibiharuro bitaratomoka neza. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru ibintu yakajya kunegura abamenyesheje ko izo ngingo habayemo agahato mu kudushyira ku igikumu. Ivyo ni uguhakana ukuri kandi ntibiri mu karangamutima ko kumenyesha amakuru. Inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru iramenyesheje kandi ko izo ngingo zitaje gusubirira amategeko ahasanzwe. Amategeko nk'itegeko rigenga abamenyesha amakuru n'andi mategeko y'igihugu bizogoma bikurikizwa nk'uko bigenda mu gihe gisanzwe.
Na impunzi zirenga 13,000 ku 18,000 z'Abarundi zahora mu gihugu cha Tanzania zarahungutse hagati y'ibihumbi 2017 gushika ku 15 kigarama uno mwaka bivugwa na Theophile Ndarufatiye umunyamabanga ntagayezwa mu shikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi yabishikirije kuri uyu wa kabiri kugurugwa inama yahuje leta y'u Burundi intumwa za leta ya Tanzania n'izishira hamwejejwe impunzi HCR mu gisagara ca Bujumbura yavuze ko habwirizwa kugira nibindi bibandanya bikogwa kugira ngo izindi impunzi zihunguke. Tumukurikire hasubirwamo mu Kirundi na Diodone Niyanzigamiye.
Inama nk'iyi yaratunganije ku wa mbere kigarama 2023 i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania mu ntumbero yo kwiyumvira no gutora uburyo budufasha gutora inyishu y'ibibazo bihanze basaza n'abashiki bacu bakiri mu buhungiro. Hejuru y'intambamyi twagize mu mugambi wo guhungura impunzi kuva mu mwaka wa 2017 gushyika ku wa 15 kigarama 2024 impunzi zirenga 250,000 zarahungutse zivuye mu bihugu bitandukanye zisubizwa mu byazo. Muri izo kuzirenga ku 180,000 13,592 mu mwaka wa 2024 zikaba zarahungutse zivuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania kugira tubandanye duhimiriza impunzi kugira ngo zitahuke. Utwigoro tutari duke tubwizwa gukogwa mu kibano no gukinga mu bijanye n'uruja n'uruza rwibonekeza no gutera intege ibijanye no gutahuka biciye mu mategeko. Ifashanyo kubafasha muri ico gisata mu bijanye n'uburyo harimo n'ibiro vy'akarere kishyiramwe muza makungurije twimunzi ya sere birakenewe.
Radio Indundi Culture.
Igiciro cy'ubwishaza ku isoko nkuru ya Kayanza cyarigwije na kabiri muri imyaka itatu iheze aho ubu kibarizwa mu 10,000 by'amarundi. Abarimyi basigura ko ari kubera umwimbu wabwo wagabanutse biturutse ku ndwara. Abarimyi n'abaguzi basaba ko imiti y'iyo ndwara yoboneka. Ino nkuru tubibaza Jean Nahimana mugenzi wacu akora mu ntara ya Kayanza.
Aho mu gatondo ko ruwa kabiri twaca ku isoko nkuru mu gisagara ca Kayanza mu kibanza kidandarizwa mu gifungu wa cubushaza twasanze ico gifungurwa ari gicugeranije no mu myaka iheze. Ikiro kikaba cari ko kigurisha amafaranga ari hagati y'10,000 n'12,000 mu gihe mu myaka iheze cagurisha amafaranga ari hagati y'4,000 n'5,000. Turaje abadandaza batumiyeje ko abarimyo bababwira kubwishaza butakiboneka ku bwinshi ngo biturutse ku ndwara yateye ico giterwa. Iyo nayo ngo igifata kikiri gito kigaca cuma. Aba n'abandi na cyane cyane abaguzi bagasaba ubuyobozi bw'ibiro mu ntara mu byo bujejwe harimo igisata cy'uburimyi ko byotorera inyishu icyo kibazo mukoronsa abarimye imiti yo kurwanya ingwara ngo ivyo tumumimbu wongerekana ibiciro navyo bikagabanuka kuri ivyo Adrien Nsaba umuyobozi w'ibiro mu ntara yakayanza mu byo bijejwe harimo igisata cy'uburimyi amenyesha ko bwishaza buzinze kubera hari kiringo bwatewe n'indwara hanyuma ntibwimbuka mu nyuma abarimye ngo bace bijukira kurima ibigori ku bwinshi baca basa n'ababuhevye ngo n'ico cyatumye umwimbu ugabanuka ku rugero runini muri kino gihe rero bwiyo ndwara ntikihari abarimye ngo bak aba muri kino gihe bariko bahimirizwa kuza baratera imbuto nziza kandi bijukira kuburima ku bwinshi ngo kuko nabwo nyene burimo amafaranga tubamenyeshe ko mu mezi nka tataheze ikiro cy'ubwishaza cyageze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 22 mu isoko nkuru yo mu gisagara cha Kayanza mu Kayanza Jane Hemana kuri radio indundi kiruture
Muroyigi naho abakorera bushake bo muri komine Nyabitsinda bo babagiye kuronswa agasabune kabo k'imiliyoni 3 z'amarundi mu kwezi kwa mbere ku mwaka bucutangura byamenyeshejwe na mustanteri w'iyo komine inyuma yaho abo bakorera bushake bishurije utwo dufaranga twabo bakoreye mu kwigisha ino nkuru tubibaza Pantaleo Ntakarutimana
Abakorera bushake ukari 14 bunganira mu gisata cy'indero muri komine Nyabitsinda bamenyesha ko bishuza komine y'indero na komine ubwayo amafaranga agera ku miliyoni 3 z'amarundi bari guhabwa mu mpera z'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri uheze aho 2023 ushyiriwe mu 2024 hamwe muri abo bigisha b'abakorera bushake bakaba basaba ko itangwa ry'amafaranga yitirirwa gasabundi bahabwa ryozezwa umugwi wabigenewe hakaba nikurikiranwa ko biriko birakogwa neza twegereye intwaro muri komine Nyabitsinda Anastasie Ahishakiye mustaneri w'iyo komine akaba amenyesha ko umugwi wari washinzwe mu biro by'ubuyobozi w'indero byabonaniye kwegeranya ayo mafaranga y'abakorera bushake hagashingwa uwundi wo muri komine mugabo amafaranga agahava akoreshwa mu bindi byankenegwa byari byihutigwa Ubu rero amenyesha ko amafaranga yamaze guharugwa kugira asubizweho mu kwezi kwa mbere akaba anagira ko abamenyesha ko ariho bazoyahabwa ko ayo mafaranga azaba yabonetse bike mu makore n'amatagisi biteze kwinjizwa muri komine utwera tweze ubu aba bakorera bushake bakaba bashima uwo muco utangwa n'abajeje intwaro ariko bagasaba ko oba kubahiriza icyo kiringo narijya byasabye ko batubikwa vubi ngo babe bakibandanya kwitangira icyo gikogwa ikindi kandi bashima nuko muri uyu mwaka w'ishure wa 2024 ushyiriwe mu 2025 turimwo naho nyene habaye akigoro ko kubitwararika bakaba baronkeje utu dufaranga twabo ku gihe Muruyigi Pantaleo Ntakarutimana Radio Ndundi Kiruture
Kuri uyu wa kabiri niho igisirikare cy'u Burundi casozera ikibazo gitegura imikangara niriko ihiganirwa kwinjizwa mu rwego rw'ibisongerezi by'intwazangabo mu gihugu cyose casozerewe n'ikijanye no kwinonora imitsi inyuma y'iminsi 10 yari iheze habaye ikibazo hakozwe ikibazo cy'ubuhinga mu gisagara cha Bujumbura abari bitezwe ntibitavye bose umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza yavuze ko vyatumwe n'imvo zitandukanye
birutse ibirometero 6 mu nyuma yaho bahijije gukora haraheze iminsi 10 ikibazo cy'ubwenge n'ubuhinga igizwe n'iharuro hamwe n'igifaransa ku migwa mikuru y'intara y'igihugu yose niho hatunganywa iki kibazo kugira ngo bace bateranya ibyo bakoze mu biharuro no mu gifaransa n'amanota baronse mu kwinonora imitsi abazo barushije abandi baronse amanota meza kandi bafite n'amagara meza bace batumwa ko kugira babandanye imyimenyerezo Ibujumbura hari hiyandikishije 79 biharuro n'igifaransa hariho abashika bane batari baje bakoze 75 no munsi naho nyine hariho abatashoboye gushika kuri kimwe kibazo cya nyuma n'umwe atashoboye gushika byanse akwamira mu nzira bose hamwe 5 ntibitabye ni kuvuga yuko 79 nibo bashoboye kurangiza bino bibazo by'ubujumbu turarindiye icegeranyo kiva mu zindi ntara zose
U Burundi bwemeje kuri uyu wa kabiri gitabo kirimwo ivyo kogwa mu gukinga no gufasha wakorewe amabi afatiye ku gitsina umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujejo harimo iterambere ridakumira Donatien Negire kwishaka amenyesha ko abakorera bose muri ico gisata bazohora babikora kumwe bisunze ico gitabo mu gihe abo bakorera muri ico gisata co kurwanya amabafatiye ku gitsina umwe wese yahora abikora uko avyumva tumukurikire
kare umwe wese kumbure yazana uko abyumva umwe wese akazana akakuye hari uwundi hari ariko aha no kugira ngo tubikore cyo kimwe kugira ngo nihagire ubikoregwa nabi cyangwa utaronka ubufasha kubyo kuri nkuko butegerezwa bose hamwe baragiye hamwe bumvikana ingene bashobora kubikora iki ni ikintu gikomeye cyane kuko mu Burundi muri Afrika tubaye igihugu cya gatatu gishobora gushyiraho si procedure opérationnelle standard pour la prévention et la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre ni akanyamuneza kandi ni intambwe ikomeye mugabe igihambaye nuko ego nibyo turabishizeho ikizo cyo gikurikira no kuraba rero ingene bishobora kujya mu ngiro tuzosubira duhura ugira kandi dusubire dukore integuro y'ibikorwa y'ingene tugiye kubandanya dufasha kugira ngo yabatwebwe twese tumenye uko tubikora tumenye mbega tukora gute mbega tubikorera he mbega ama service atandukanye hari mu gihugu kugira ngo ashobore gutanga ubwo bufasha butandukanye nayahe ko hariho n'ikintu cyo kwerekana aho ubufasha bwose umuntu ashobora kuburonka ita cartographie turizeye ko ari kimwe mu byo twari dukeneye no byita ko ari nk'igikoresho twari dukeneye kugira ngo dushobore gukora kumwe kandi tubikore mu buryo bwiza hazokurikira n'amafarmasiyo azogirirwa abasanzwe batanga ubufasha butandukanye kandi no kugira ngo n'abanyagihugu nabo nyine bamenye ico bari kuriwe bamenye ko dufite ideni ryo kubafasha kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imiza bayakorewe nabo bashobore kuronka ubufasha bukwiye abayakoze nabo bashobore guhana ni gitabo rero kije gufasha yaba twebwe dusanzwe tubikora yaba kandi n'abenegihugu bari barindiye inyishu kuri abo basanzwe bakora kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imiza
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
inkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uyu munsi tugaruka kuri zimwe mu ngaruka z'indwara z'ibivyimba byo mu dusaho tw'imbuto z'abakenyezi muganga Innocent Ndayikunda yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi navuga ko hari gihe ibyo bivyimba bishobora kumenekera imbere ibituma ibindi bihimba by'imbere bishobora kononekara nido kuri ino nkuru na Roseline Munezero
Bimwe mu bituma umukenyezi cyangwa umwigeme agwara ibivyimba mu dusaho tw'imbuto ziwe nuko hari igihe inkabuzo zituma ajya mu mihango zishobora kutaja ku rugero rumwe nkuko bivugwa na muganga Innocent Ndayikunda yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi.
Iyo mone zibiri yitwa progesterone n'iyitwa estradiol zituma umugore ajya mu bihe ku minsi 48 iheze hari igihe zitaja ku rugero rumwe ntizishobora guhuza aho usanga byavuye kuko umuntu anafungura imyaka n'imyitwarire kuko tita stress iminsi amaze atarabyara asanga
Muganga Ndayikunda asigura kandi kwiyo ndwara igira inkurikizi zitandukanye nko kudasama imbanyi iyo umukenyezi afise ivyo bivyimba.
Inkurikizi ziva kuri iyo ndwara iyo ndwara zishobora gutuma umuntu ashaka kudasama kubera afise kiste. Ubwira kabiri ayo makiste navuze organike hari iyo ashobora kujamo akavamo kanseri nayo rero nicyo gituma twatoye kiste ya ovarian organike kenshi tubabije yo kuyikurayo. Izindi nkurikizi ni uko zirashobora kugira ibyo twita amakomplikasiyo ni ukuvuga ngo zigahati kazana ingaruka mbi cyane ubwa mbere iyo kiste irashobora kumenekera mu nda ica kabiri inkurikizi ya kiste zirashobora gutuma zikavira amaraso indani zivira amaraso indani na nyine amaraso ahita akabaza cyane ica gatatu zirashobora kwizunguriza zikihinga twita torsion ugasanga yihotoye yihotoye na nyine kibabaza rwose rwose cyane ubwa kane irashobora kujamo imikorobe ikaba infection masanga yose yabaye afite kuri iyo kiste.
Innocent Ndayikunda ahamagarira abantu bose kujya kwa muganga igihe cyose bumvise kimwe mu bimenyetso by'iyo ndwara ariko kandi ngo nta kuntu nako ngo umuntu ashobora kuyikingira
kiste nta kuntu umuntu ashobora kuyikingira ibiza nayo nyine amenya ko ari zoza kumwe ngo nakazoyegana kandi ibyo ni ibiza nayo nyine nta kuntu ashobora kuyikingira ahubwo gusa ikiza ni uko umuntu byaba byiza akayimenya hakiri kare iyo ndwara kugira ngo umuntu nasubira ngo ayikingire ngo yikingire ikindi nzi ya communication yawe bwiza iyo ngaruka mbi ni uko iyo wumvise ababare na bukeya umunani cyangwa ahantu ari hose ntuje kwa muganga hakiri kare tubanze kurindira kuremba ni uko kandi cyane cyane nk'abafasi niba bafise imbaye bazipimisha hakiri kare ku mezi atatu ya mbere iyo tuzitoye hakiri kare tutamenya niba tuzikurikirana kuko umugore afise nk'ikiste n'imyenda ye n'ubutaha yifise ntitwakurikirana cyo kimwe.
Indwara y'ibivyimba byo mu dusaho tw'abakenyezi iravugwa igakira kandi umukenyezi yayirwaye iyo yivuje agakira arashobora ashobora gusubira gusama imbanyo kuri kwamye uburebure bw'ivyo bivyimba ushobora kuva hagati ya santimetero imwe n'ibice bitanu gushika kuri santimetero zitanu.
Naha rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwese mwari muyateza biri jimire ni na kaneza yafashije mu hinga bw'ivyuma amakuru mari kumwe yashikirizwa na Jotamira tuzi mubandanye mugira umunsi mwiza murakoze.